Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije inshuti mwese bgakye neza ikaze kuri radio yanyu.
Hamwe no vuga ko mu imibano atari myiza no bameje guko byarashika naho cyanye n'uno munsi umujene muri CNDD-FDD yumvise ikibazo. Uwe bienveni, sinyega jewe, change chegu kwa ruka ndongo ya kama magara, tulibabiri, tuwa kibugani.
Uwo ni Salumo Niyonzima, harongo ye, ihu liroju kwa ruka, Muntara Cibitoke mu Burundi, aravuga ku mibanire hagati y'u Rwaruka mu kubungabunga umutekano. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye, zirimo iyerekeye iyizihizwa y'umunsi mpuzamahanga w'umurimo, turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloyizi.
Mwaramutse Jenny, mwaramutse namwe mwumva Ijwi rya Amerika. Leta z'ubumwe za Amerika imesha ko byihutirwa ko ibiganiro hagati y'Abarundi bisubira gutangura. Mu gihe Amerika ishigikiye akigoro k'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko, Amerika imenyesha ko ibabajwe no kubona ibiganiro bitasubiye gutangura murambabarira ejo ku munsi wa mbere. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere, Amerika imenyesha ko kwigeze nyuma ibiganiro atakindi bivyara atari gukamira mucoze ubwicanyi, mu gihe Abarundi batari bake bamaze gufa, abandi bashika 260,000 barahunga igihugu, ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma. Amerika ihamagarira aberwa n'umugambi w'amahoro mu Burundi gusubira ku meza y'ibiganiro badatevye, kandi bakavyita batanzitizi barinze gushira imbere. Abarongoye abandi muri politike mu Burundi nibo bakwiye gutera intambuko kugira batorere inyishu ibibazo biri mu Burundi mu maguru mashya bisunze amasezerano ya Arusha wo mushinge w'amahoro n'umutekano mu Burundi. Iryo tangazo niko ribandanya rivuga. Amerika irangiza ihamagarira impande zose guhagarika ubwicanyi no kwihanganirana, kandi bakaja mu biganiro atawe bikumira. Abategetsi ba Kenya barahagaritse nyene inyubakwa y'igorofa iheruka gusenyuka ku munsi wa gatanu i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Ni mu gihe igitigiri cyabo yahitanye kimaze gushika ku bantu 21. Uwo mugwizatunga azwi ku izina rya Samuel Kamau, abategetsi ba Kenya bavuga ko azorenguka imbere y'ubutungane mu ndwiza. Abajejwe gutabara bo bamenyesha ko abantu batari bake bari muri iyo nyubakwa bataraboneka, kandi ko ibyizigiro byo kubarokora atari byinshi. Abantu bashika 136 nibo bamaze kurokorwa. Iyo gorofa yabomotse inyuma y'imvura nyinshi yaguye ku munsi wa gatanu Nairobi, ibomora amazu hamwe n'ubutaka burabomoka. Muri Afghanistan, perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani agiye gutera umukono ku itegeko ryo kwica imbohe zose ziri mu mabohero zagirizwa ibikorwa by'iterabwoba. Ashraf Ghani yasezeraniye abanyagihugu biwe ko agiye kwihutisha kwica abantu baheruka gucirwa imanza zo gufa inyuma yaho baturikije ibibombe ku murwa mukuru Kabul ku itariki 19 zo kwezi kwa kane guheze. Ibitero byahitanye abantu 64 ikomeretsa abashika 300. Icyo cifuzo cha perezida Ghani wa Pakistan gishikirijwe inyuma y'umunsi umwe gusa abatalibani basavye amashirahamwe yita ku gateka ka muntu n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ngo babatabarize leta ya Afghanistan ihebe iyo ngingo. Umuvugizi wa perezida Ghani yabwiye Ijwi rya Amerika ko perezida aza afise urutonde rw'abagiye kwicwa, kandi ku mwanya wari wose bashobora kwicwa. Icyo gitero cyabaye Kabul cemanzwe n'abatalibani, bituma bamwe mu banyapolitike muri icyo gihugu cya Afghanistan basaba ko abanywanyi b'abatalibani bari mu mabohero bicwa. Mu gihugu cya Iraq naho abantu bashika 13 barahitanywe n'ibombe yatezwe mu modoka ku murwa mukuru wa Baghdad, murambabarira ejo ku munsi wa mbere. Abo bantu bafuye bari mu birori byo kwibuka urupfu rw'umukuru w'aba Islamu bo mu bwoko b'abashiite. abantu bashika 28 barimwo abagore n'abana bavugwa ko bafuye muri ico gitero gushika ubu nta muhari numwe uremanga ko ari wowe wakoze ico gitero ariko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu warigeze kugaba ibitero nk'ivyo umuhari wa leta ya Kiisilamu waragavye igitero nk'ico cisha abantu 23 ku munsi wa gatandatu mu micungararo y'umurwa mukuru Baghdad Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch risaba leta ya Iraq kwisubira ko ku ngingo yafashe igasubira kugurura ibiro vya televiziyo ya Al Jazeera biri ku murwa mukuru Baghdad biheruka kugarwa mu ndwi iheze Human Rights Watch imenyesha ko iryo yugarwa atakindi rigamije atari guhonyanga ubwisanzure bwo gushikiriza ivyiyumviro mu ndwi iheze igisata cyo muri Iraq kijejwe itangazamakuru carugaye ibiro vya televiziyo Al Jazeera mu kiringo cy'umwaka wose bacagiriza guhamagarira abanyagihugu mu bwicanyi kandi ko gica kubiri n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu gihe cy'intambara yo kurwanya iterabwoba abategetsi ba Iraq barigeze kubuza iyo televiziyo ya Al Jazeera gutangaza amakuru inshuro zishika zitatu mu mwaka w'2013 ico kinyamakuru cyarahagaritswe inyuma yaho gishikirije amakuru y'abasirikare barashe abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite Komisiyo yo muri Leta Zunze za Amerika iharanira ubwisanzure bw'amadini mu rwego mpuzamakungu imenyesha ko ukwisanzura kw'amadini kwasubiye inyuma mu mwaka uheze iyo komisiyo imenyesha ko amareta atwaze igikenye ku isi atamumvuto abanyamadini cyane cyane abo mu idini ry'abakristo hamwe n'abayisilamu bahorwa ukwemera kwabo
Urakoze harabize bigira imana kuri aya makuru Chuti zacu umurumva radijwe rya Amerika yavugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda Mu gihe hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'umurimo mu Rwanda haracyari ikibazo cy'ubusumbane bukabije ku mishahara y'abakozi. Itangazo ryarayishyizwe ahagaragara n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rirasaba Leta y'u Rwanda gushyiraho umushahara fatizo w'umukozi. Leta y'u Rwanda ivuga ko ari umushinga uri mu nyigo ariko ko hakirebwa agaciro k'ifaranga n'ubushobozi bw'abikorera mu guhemba abakozi. Ikigali mu Rwanda inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Ku munsi nk'uyu mpuzamahanga w'umurimo babyitezwe ko hari abatekereza ku gaciro umurimo bakora bafitiye abagishakisha cyangwa bagikomanga hirya no hino ngo babone icyo bakora cyabitirirwa n'izindi ngeri nk'izo Kuba afite icyo bakora mu Rwanda kiboneka bisabye kwiyuhakuya no haracyari ikibazo cy'umushahara fatizo no gusobanura ko abantu bo mu kiciro runaka cyangwa bafite ikiciro cy'amashuri bahuriyeho hari amafaranga batagombye kujya munsi ngicyo gifatwa nk'umushahara fatizo umushahara fatizo mu Rwanda uracyari igiceri cy'ijana mu mafaranga y'u Rwanda washyizweho mu 1974 imyaka isaga 40 irirenze
kubwanye natangiye akazi mu 1939 kandi amafaranga arafite akamaro ugiye natanga nuko nk'amafaranga nafashe bwa mbere ubwanjye nihereho nafashe amafaranga 5,528 n'umushahara ariko yangiriye akamaro kuko narayahembwe nkodeshiza muri uyu mujyi ngura ibikoresho byose byo mu nzu nguriza n'umuntu 1,000 ariko amafaranga ndanayarira kandi ukwezi kwarangiye nta kibazo mfite
Ubu si igitangaza kumva mu Rwanda ubizi icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se lisansi ahembwa arenga miliyoni n'utageza ku mafaranga 100,000. Mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka gitegura umunsi mpuzamahanga w'umurimo, Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo yavuze ko yari umushinga uri mu nyigo kugira ngo ubashe kuba washyirwa mu bikorwa. Ariko kubera igihuma z'ibisobanuro bisa n'ibitanyura, zimwe mu mpamvu Leta y'u Rwanda itangaza ituma ibigendamo biguru ntege mu gushyiraho umushahara fatizo ku bakozi ziri mu zo Ministre Judith Uwizeye yabwiye itangazamakuru. Icyo bako ifaranga ry'u Rwanda ryata agaciro no kuba bikorera batapfa kubasha guhemba abakozi babo mu buryo butunguranye.
Ntabwo Leta yigeze igira ubwoba bwo gushyiraho umushahara fatizo kuko si nuko tutawufite urahari ahubwo nuko ari uwa kera. Leta rariza kuba itinya gushyiraho imishahara fatizo nta nubwo ariko iri gushyiraho ubushaje yari kubireka gutyo rero ntabwo icyo ari kuvuga ko leta yatinye gushyiraho umushahara fatizo ahubwo nuko kugira ngo hajyeho umushahara fatizo bisaba haba ubwumvikane bw'abantu benshi kuko umushahara fatizo ni ikintu gishobora guhindura ubuzima bw'igihugu mu kanya ntako guhumbya kubera urupapuro gusa. Ni ukuvuga ngo ushyizeho umushahara fatizo hatabanje kubaho kuganira kw'inzego nyinshi cyane zitandukanye, hashobora kubaho ikibazo cy'ifaranga ry'igihugu kutagaciro. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ushobora gusanga wihanitse ubwo ryatagaciro umushahara fatizo wawugize muremure, none abahembwa bagahembwa amafaranga menshi akaba menshi ku isoko ry'umurimo, ifaranga rigatagaciro. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ushobora kwisanga we yagize menshi ku buryo abakoresha kuyishyura bibananira, hanyuma isoko ry'umurimo ukaridindiza rwose rigapfa.
Mwitangaza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryashyize ahagaragara kuri iki kibazo ritangira rigira riti: kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo ishyaka Green Party riboneyeho gusaba guverinoma y'u Rwanda gushyiraho bidatinze umushahara fatizo ku bakozi nk'uko biteganywa mu ngingo ya 76 y'itegeko nimero 13/2009 ryo ku wa 27/2009. Ni itangazo rivuga ko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda imaze imyaka n'imyaniko ihugiye ku mushinga w'iryo tegeko rishyiraho umushahara fatizo, ariko kugeza ubu ntacyo rirageraho. Rikomeza ryibutsa ko umushahara fatizo ari uwashyizweho na Leta y'u Rwanda mu 1974. Kubu hashize imyaka 42 hari byinshi byahindutse ku isoko ry'umurimo. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda rikomeza gusaba inzego zose bireba gukemura ibibazo byose by'abari mu zabukuru, kuko benshi muri bo ritagaragaza umubare wabo bahabwa amadolari y'Abanyamerika atageze ku 10 ku kwezi. Iri tangazo rivuga ko ayo madolari nta kinini afasha abasaza b'u Rwanda bakoreye igihugu igihe kirekire, ariko bahindutse abasabirizi nk'uko Green Party bivuga. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Green Party rivuga ko ibi gomba gusubirwaho byihuse. Green Party kandi muri ritangazo risaba ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB mu magambo ahinnye guhagarika gushora imari mu mishinga rivuga ko itabyara inyungu. Urugero rwa Green Party kuri iyo mishinga ni imiturirwa yubatswe na RSSB mu mijyi myinshi, ariko uyu munsi itagira abayikodesha myinshi muri ikorerwamo mu bice byo hasi gusa. Green Party ivuga ko bigaragara ko nta nyungu zigeze zikorwa mbere yo gushora akayabo muri iyo mishinga ya RSSB. Green Party yanzura igaragaza ko iyo miturirwa ikwiye kwegurirwa abikorera amafaranga yivuyemo agashyirwa kuri konti zo kwizigamira. Kugeza ubu imibare itangwa na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo mu Rwanda itomora ko Leta y'u Rwanda ifite ubushobozi bwo gukoresha 2%/8% bari mu bigo byigenga, naho 90% bari mu rwego rutagengwa n'amategeko ruzwi nka sector informel. Ntitwabashije kubona sendika z'abakozi ngo tumenye icyo bavuga ku mushahara fatizo w'umukozi mu Rwanda. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aharehizihijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo, urunani mpuzamasendika COSIBU rusaba Leta guhashya ingeso yo gutanga akazi hakoreshejwe ikimenyane na ruswa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ibirori nyamukuru by'umunsi wahariwe abakozi n'akazi byabereye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, aho President Nkurunziza yarari. Umukuru w'ihuriro ry'amasendika mu Burundi COSIBU yavuze ko hari ingingo Leta yagiye irafata itagishije inama na gato abakozi nk'uko bavyemeranije. Tarsis Gahungu yatanze akarorero k'abakozi b'ibisata bimwe bimwe bakuwe kuturusho, abandi bagabanizwa imishahara mu ntumbero yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba Leta. Yamenyesheje kwibi bishobora gushika abakozi batavyihanganira. Yanashikirije kandi amakenga y'abakozi.
Biribonekeza yuko mu buzi butari buke hakoreshwa ikimenyane na kamwana wa mama, eka mbere na rimwe rimwe kuhengamira ku migambwe. Ahandi naho itangwa ry'akazi ikaba ryabaye igurishwa ry'ibibanza mu bisata bitari bike by'ubuzi. Tuboneye akanya ko gusaba ko mu gihe cyo gutanga akazi ubanza gushyirwaho umugwi wigenga wo kubitunganya atabandya bangura, gutyo akazi kakaronswa ubishoboye urusha abandi. Turavye ingene agahembo kindica ndikitse gahabwa abakukuruke n'ishyirahamwe ryo guteganiza kazoza UNICEF ikamera na ONUP harakenewe vuba na bwango kuhuba icigwa coduza agahembo kabo bakoze. Twagomba kandi dusabe Leta biciye mu bugenduzi bw'akazi ko yosaba abakoresha amahinguyo amwe amwe gufata abakozi neza mu kuba gateganiza kazoza no kubavuza.
Umukuru w'Unani Mpuzamasendika arashima ariko ko hagiyeho urwego Leta abakoresha n'abakozi bahuriramwo bakaganira. Ivyo mbere ngo vyatumye na zayegeregere zigabanuka mu gihugu. Mugabo nubwo biruko asaba Leta gucungera inyungu z'abakozi cyane cyane mu mashyirahamwe yigenga, aho usanga bakurwa bagataha zirayoye. Umukuru w'igihugu yavuze ko yumvise ibyasabwe. President Nkurunziza yanagarutse ku bwegito bw'abantu batenze amashyirahamwe ya Leta cyangwa ifisemo imitahe, acavuga ko ari rya nyuma bagabisha.
basanze barigize ubugabo bwigaba bakaza bariyongera umushahara uko bashatse birabaje kubona umuntu yahembwa miliyoni n'igice cyangwa miliyoni zibiri ugasanga mu mezi atanu ageze ku miliyoni indwi basanze kandi bantu uburenganzira bwo kwinjiza abantu amajana n'amajana mu ishyirahamwe rya leta ugasanga amafaranga ya leta yokugutse agafasha indi migambi ugacomerenga ni leta mu yindi twasanze kandi abo bantu birirwa bariha impusha zo kuja mu mahanga ngo bagiye mu nyigisho tubaje kandi kubaga iyo ngeso guhera ubunyene ishihagarara icibagiwe cyo ni ugufata amafaranga muri ayo mashyirahamwe atangwa n'abarundi ubwabo ugasanga amafaranga bayafata nko kumenya igwabo aho kuyakoresha ku neza y'abatanze amafaranga bakayashyira mu mabanki ntabwo muri abagwiza mwebwe muri abadandaza muri abakozi b'abanyagihugu batanga interano zabo
ikindi kibazo cyagarutswe ko ni ikijyanye n'umutekano muke uwaserukiye abakozi yahamagariye afite ibyo baharanira kwirinda icyo cyose cyaka ubuzima kiremwa muntu
tumaze iminsi twumva hirya no hino ko hishwe abantu batandukanye abandi banyurujwe ariko ubu rero umengo abari mu nzego z'umutekano nibo bagemeye kurusha abandi turabye intwanzagabo zigize iminsi zishwa mbere ku muranga izuba rito aha twagira tubaki mbega inzego z'umutekano zijya gucungera no kugarukana umutekano mu bihugu byo hanze bikabananira bari mu gihugu cy'amavukiro abari muri izo nzego nibikebuke amazi atararenga inkombe twagira kandi tubarira abo bose bafashe inzira yo gukora amaraso no kuzimanganya ubuzima bwa bene barundi kubera inyungu izi canke ziriya ko boteshwa bagata nta nyungu n'umutahe bizova mu maraso abo bose bafite inyungu za politiki baharanira tubasabye ko bokurikiza inzira y'amahoro inzira y'amaraso nishika
iyo nzira umukuru w'igihugu arafise bamwe bamwe yagiriza asaba ibihugu byabakiriye kubarungika mu Burundi
turanasabye kandi n'ibihugu kuko mu raporo tumaze kuronka ibijyanye n'ubutungane baratwereka yuko bamwe bamwe batuma bagatanga amafaranga kwica bene wabo bamwe bamwe bari mu bihugu bahaye indaro turashima ubutungane bwo bwashyikirije ibyo bihugu aho hantu kugira ngo babafate babacire imanza aho bari cyangwa baruke mu Burundi bacibwe imanza hano mu gihugu cyacu Burundi
nk'uko byabaye umugenzo ku munsi nk'uyu perezida Nkurunziza yatanze ubushimwe ku bantu n'amashyirahamwe bakoze neza mu bashimiwe harimo ubushikiranganji bw'akazi amashure ihinguriro ry'ibinyobwa burarudi abanonotsi baherutse gutera iteka igihugu mu mahanga bakaronka imidari hamwe n'umwe mu bana w'umuryango w'umukuru w'igihugu Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Turacyari mu Burundi. Umwaka urashize hari umwuka wa politiki utifashe neza mu Burundi, haba ubwicanyi n'ibitero by'abitwaje imbunda mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibyo byatangiriye ku myigaragambyo yamaganaga indi manda ya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka aratubwira uko ubu ibintu byifashe mu ntara za Kayanza, Cibitoki, Bubanza na Bujumbura Rirare.
Inyuma yaho habereye kwa nk'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza biciye mu myirekano no gushaka gutembagaza ubutegetsi bigasendwa, hahavuye havuka imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta kumagenekerezo ya 10 na 11 ukwezi kw'indwi mu mwaka uheze wa 2015 habaye ibitero by'abitwaje ibigwanisho mu makomine ya Kabarore mu ntara Kayanza na Bukinanyana mu ntara Cibitoke ahandi umutekano wahungabanye cyane ni mu ntara ya Bujumbura mu makomine ya Nyabiraba Mugongomanga Mukike na Kanyosha Berekimasi Munzerere ni mustanteri wa komine Kanyosha
ibahavu yafata indi ntumbero uyu kwitwaza ibigwanisho mbere ni inkoro yabo cadusanga yahindutse cadusanga batanguye gutera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi tusha tubona kandi batanguye kwica abantu
ibitero vya bitwaje ibigwanisho byarabaye kandi mu mpera z'umwaka uheze wa 2015 kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 hatewe ikambi y'umujejuru muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura ico gihe abantu ndwi mu bari bateye barafashwe bafungirwa mu gasho y'igipolisi gwibaga muri komine Mugongomanga nyene ariko bukeye bahavuye batogwa ari biziga muri zone Rukina ya komine Mukike aho bari basanzwe bavuka abakurikiranira hafi iby'agateka kazi na muntu bahavuye bashikiriza ko amategeko yo mu ntambara atakurikijwe kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu uno mwaka umushikiriza manza kizigenza wa Republika Valentin Bagabrikunda yatangaje ko indongozi mu gipolisi no mu gisirikare zakorera aho muri komine Mugongomanga
haciye hugurwa dossier RMPG amajanuri na 13 agakwego BGB kuri Sugwavu ba Jean Bosco yatwara ikirindiro cy'abapolisi igwibaga na major Gahomera Marius kubijanye n'ubwo rufu kugira umuco ugaragara
kuva mu ntango z'umwaka wa 2016 umutekano wari mwiza mu ntara za Cibitoke Kayanza na Bubanza nk'uko abarongo izo ntara babibwijwe ijya America aho bitari byifashe neza ni mu makomine ya Kanyosha na Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura aho twovuga nk'abantu batanu bishwe barashwe muri komine Kanyosha ihanurubibe n'igisagara cha Bujumbura hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa kabiri no mwaka wa 2016 Berekimasi Munzerere arongoye iyo komine yakeka ko abaza kwica barongoye bashobora kuba bazanana mu gisagara cha Bujumbura
kubera harimwe hari nko mwijoro bakinjira abantu batabizi cyane ugasanga mbere bazanwa nabo biwacu nyene umwe canke babiri mwatari bose bakinjira kumbura afise umugambi w'ukugira urya inabi urya n'uwundi ariko twe tubana duhimiriza abantu yuko abantu boreka bakabana mu mahoro n'umutekano
muri komine Mutimbuzi naho nyene harabaye ubwicanyi ubwavuzwe cyane n'ubwahitanye Fokasi Bakaza yahoze arongoye inama nyobozi ya komine Mutimbuzi ubwicanyi bwabaye mu ijoro ry'igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kane no mwaka imvukira za Mutimbuzi ziyamirije ubwo bwicanyi bwabatwaye indongozi Dieudonné Ngowembona numwe mu mvukira za komine Mutimbuzi
Fokasi turamubuze yari inshuti ka umugenzi turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma ako kabikabishe abo bose bakoze iryo bara
icuka kibi cya politike caribonekeje hagati y'abatavuga rumwe mu mihingo itandukanye y'igihugu naho batumva kumwe ingene Petero Nkurunziza yasubira kurongora igihugu urwaruka rwo mu ntara ya Cibitoke ruhurikiye mu migambwe rushikiriza ko rwagumye rubumbatiye amahoro Salumu Niyonzima arongo ihuriro ry'ugwaruka mu ntara Cibitoke.
Eno vuga gushika aya mango imibano ni myiza kuko mu bihe bihitiye hari ibibazo hariho urugamba rw'amadarapo hariho gukubitana cyangwa ibindi mugabo twaragerageje turavugana kandi n'ukuri hamwe no vuga ko mu imibano atari myiza no bameje kuko byarashika naho cyangwa n'uno munsi umujene muri CNDD-FDD yumvise ikibazo Mu bienveni kinyega jewe cyanke cyego rwaruka ndongoye akamamagara turi babiri twakivugana ikibazo kigaheruka
Ubusuma bw'inka n'inyuruzwa ry'abantu byaravuzwe cyane mu ntara ya Bubanza inka zibwe kuva no mwaka utanguye zirenga ijana nkuko byemezwa n'abajeje intwaro ku mitumba ya Kagwema Buringa no kumugwa mukuru wa komine Gihanga muri iyo ntara harabaye kunyuruza abantu mu mezi atandatu ya nyuma y'umwaka uheze wa 2015 inkuru ziva mu ntwari Gihanga zivuga abantu 30 banyurujwe ariko barikuwe batanze amafaranga umuryango w'uwanyurujwe wasabwa gutanga amafaranga angana n'imiliyoni 2 z'amarundi muri uno mwaka wa 2016 havugwa intwaza ngabo y'igisirikare cy'u Burundi y'ipeta rya Lieutenant izwi ku izina rya Alexis Irambona yanyurujwe mu ishamba cimeza rya Rukoko n'abagwanyi barongowe n'uwitwa Nzabampema hari mu ntango z'ukwezi kwa gatatu guheze Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspari Baratuza aherutse kumenyesha kwiyo ntwaza ngabo yahavuye kugwa inyuma y'ukwezi kurenga ubushomeri buzuri inzara buribonekeza mu ntara za Bubanza Cibitoke Kayanza na Bujumbura abarimbye kurusha abandi nkuko twibwigwa n'abayobozi b'inyigisho muri zo ntara nabahejeje amashure bataronse akazi abo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza abahamagarira kwingunganya yabivugiye mu kiganiro kubamenyesha makuru n'abanyagihugu kwa 30 ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze hari ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega
ubuzima bwinshi n'abakora abantu bakora amashyirahamwe y'abigenga abikorera utwabo abakora n'abakwiza atunga abakora mu migambi yo kurima no kuborora nacyo kandi nabisaba na hayatasi kenda ni bakanye kuborora nabisaba abanyeshuri kuresha imirima kandi abisaba ibihumbi kandi bagenda
mu gisata cy'ubutunzi kandi abarinyi bo mu ntara za Kayanza Cibitoke na Bubanza barafise ubwoba kubaza bava bugarizwa n'inzara mu gihe cicirize ivyo bikazoba bivuye ku mvura yaguye ari nyinshi igahitana ibiterwa barimye abarongo ya mashirahamwe y'uburimyi baza baratanguye gusemerera kugira abagira neza bitegurire gufasha abahanzwe na kigoyi udetanze imana arongoye runani rw'amashirahamwe y'abarimyi mu Burundi
abarundi ubwabo bahaguruke batabarebene wabo duhereye abo kuri iyo mitumba nyene kuko ndavuga nti rero nabo mu yindi mihingo bitagenze gucyo begeranye ivyo bafise aho no vuga abajejwe intwaro mbere no mu ntara no mu makomine yuko boshigikira mu kwegeranya ibintu ivyo twarabikoze mu 2025 n'ibintu niboneye neza hama ibijanye n'amakungu naho amakungu ntiyigeze avuga ko atazofasha abanyagihugu yavuze ko itazofasha
I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muracyari kumwe na Ijwi rya Amerika rivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugenzi wacu Harize Bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Makuru twabashikirije leta zumwe za Amerika imesha ko byihutirwa ko ibiganiro hagati y'abarundi bisubira gutangura mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere Amerika imesha ko kwigiza inyuma ibiganiro atakindi bivyara atari gukumira gukamira mucoze murambabarira ubwicanyi mu gihe abarundi batari bake bamaze gufa abandi bashika 260,000 barahunga igihugu ubutunzi bw'igihugu burasubira inyuma Amerika yamagarira impande zose guhagarika ubwicanyi no kwihanganirana kandi bakaja mu biganiro atawe bikumira Muri Kenya naho abategetsi ba Kenya barahagaritse nye n'inyubako y'igorofa iheruka gusenyuka ku munsi wa gatanu i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya uwo mugwiza tungazwe ku izina rya Samuel Kamau abategetsi ba Kenya bavuga ko azorenguka imbere y'ubutungane mu ndwi iza iyo gorofa yabomotse nyuma y'imvura nyinshi yaguye ku munsi wa gatanu i Nairobi ibomora amazu hamwe n'imitumba Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani agiye gutera umukono ku itegeko ryo kwica imbohe zose ziri mu mabohero zagirizwa ibikorwa by'iterabwoba. Ashraf Ghani yasezeranye abanyagihugu ko agiye kubikora vuba.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenie Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenie Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje
You've You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri incamake y'amakuru iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje.